ya indundi culture amakuru mu kirundi.
Ejid Nahayo
makoze kuteka amasuganyo vya indundi culture kaze mu kutwategure kuno mugoroba zimwe mu ngo nkuru nkuru ziyagize. Kuri wa mbere niho hatangura mu gihugu cyose umwaka w'ishuri wa 2025 ushuri wa 2026 mashuri ya leta umwaka watanguranye intambamye zitandukanye naho leta ivuga ko hari zirikwiragerageza gutorera umuti. Imiryango y'abatwa iba muri site Sigi mu yahoze ari komine mu kiki ntare ya Bujumbura irasaba ko umugambi wo kubakirwa amazu bamaze igihe baremerewe na leta woja mu ngiro kuko ubu bamwe baba mu mazu yubatswe n'ivyatsi mu gimvura bucitasura abajeje intwaro babasaba kuduza impome kugira babandanye basabirwa ibisakazo. Kwa 15 nyakanga umunsi mpuzamakungu hariwe intwaro rusangi mu Burundi bamwe mu banyepolitiki bavuga ko ibijyanye na demokarasi bicifashe nabi. Twafitiye n'inkuru y'ingine nk'uko vyamaburi wa mbere uyu munsi tubaganirira kubijyanye n'amamuko y'urukino rwa Kanowe n'intambwe rugeze ku mu Burundi ari makuru agere mu mwaka w'Imana ko twore byo rubere intwari sangwe ikaze.
Radio Indundi Culture
nongeye kubaha mwiriwe kuri uyu wa mbere niyo watangura mu gihugu cyose umwaka w'ishuri wa 2025 ushuri wa 2026 mu mashuri ya shure nshingiro n'inyuma ya shure nshingiro. Ihuriro ry'amasendika y'abakora mu gitata cy'inyigisho FENASEB rivuga ko umwaka utanguranye ingorane zitari nke zanze ico gisata zimwe muri izo ni nk'ibi bitigiri by'abigisha bidakwiye hamwe n'ibitigiri by'umurengera by'abanyeshuri mu birasi. Antoine Manuma arongoye iryo huriro asaba leta gutorera inyishu ibyo bibazo hamwe n'ibindi birangwa muri ico gisata. Tumukurikire.
Naho ushikiranganje bw'indero bugiye gutanga akazi kubigisha bashasha ibitigiri by'abigisha bakenewe bizoguma biri hejuru hagati y'abigisha bangana 2,300 bazoronswa akazi n'abarenga 10,000 bakenewe gihengeri ni kinini bikunyurwa n'abigisha baguma baheba akazi kubera umushahara udakwiye n'abaja mu karuhuko k'izabukuru. Leta yarihaye ihangiro ryo kuronsa amashure intebe zikwiye hamwe byoja mu ngiro byoba ari byiza ariko bwinshi bw'abana mu birasi bimwe bimwe urashobora kubera intambamyi iryo hangiro kuko bizohava bigorana kuronka aho intebe zija mu gihe atabirasi bishasha biriko birubakwa kandi abana bategerezwa kwicara ari babiri ku ntebe. Ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho nk'ibitabo bituma abana bicara nabi bariko bariga kuko nk'igitabo kimwe gishobora gukoreshwa n'abana benshi bigatuma bagundana ntibaheze ngo bige neza. Ibibazo bibiri mu gisata c'indero ni vyinshi. Gikuru nuko leta yokwitwararika kubitorera umuti ku neza y'ugwaruka n'igihugu. Ifatiye ku ntererano zamaze ariko ziratangwa mu makoraniro ubushikiranganje bw'indero tunganya.
Antoine Manuma arongoye ihuriro ry'abakora mu gisata c'inyigisho FENASEB atanguza rero uwo mwaka w'ishure hariya mu ntara ya Butanyerera ku ishure y'indaro rya Busiga. Umushikiranganje ajejwe inyigisho n'ubushakashatsi François Havyarimana zeko leta iri kwirakora ibishoboka byose kugira ngo ibazo vyibonekeza mu mashure bitorege umuti. Ahakaba yavuze nko gukarihiriza ubumenyi abarimu cyane cyane mu rurimi rw'igifaransa byagaragaye ko bigora kurondera no gutanga intebe mu mashure kugira abanyeshure bicare neza gutanga ibitabo mu mashure hamwe rero no kugwiza amashure y'uburaro. Kuri kiri umushikiranganje François Havyarimana
kimwe muri ivyo harimo kugwiza amashure y'uburaro ni muri iyo ntumbero umwaka w'ishure warayurangiye twuguruye amashuri atatu mashasha y'uburaro abanyeshuri baba mu buraro bakaba biyongereye igitigiri kingana n'5,000. Iyo ngendo tubwirizwa kuyibandanya kugezaho igitigiri cy'abanyeshuri biga bataha muhira kizoza kiragabanuka ku mwaka. Ni muri iyo ntumbero uyu munsi tangwa uyu mwaka w'ishure twuguruye ayandi mashure y'uburaro mashasha 2 n'abanyeshure baba mu buraro bakaba kandi biyongereye abangana 5,000 ugereranije n'abo twakiriye umwaka w'ishure waraye urangiye. Hari intara zamaze kutumenyesha ko mu mezi 6 ari mbere ata mwana azoba acicara nabi mu isomero kandi no mu mafaranga leta yategekanije uyu mwaka tuzosubira kugura izindi ntebe tuzohereza amakomine yose agize igihugu cyacu. Twahora duha akazi abigisha bari hagati y'600 n'700 ku mwaka ariko uyu mwaka dutanguye tuzoha akazi abigisha barenga 1,200.
François Verimana n'umushikiranganje w'inyigisho n'ubushakashatsi makuru avuga mu bijanye n'imibano imiryango y'abatwa iba muri site yahitwa Sigi myahoze ari commune mu Kike intare ya Bujumbura irasaba ko umugambi wo kubakirwa amazu ivuga ko yari yaremerewe n'umukuru w'igihugu woshigwa mu ngiro kuko gushika ubu ikiba mu buraro butabereye iyo miryango ifise impungenge ko imvura yimije gutasura mu gihe muri iyo site hakiri ababa mu tuzu tw'ivyatsi canke dusakaje ibikaratasi urwego rujeje intwaraho ruremeza ko iyo miryango iba mu buraro butajanye n'igihe cy'iterambere ariko kuyihamagarira kwiyungunganya ikaduza impame gutyo ubufasha bwo gusaba ibisakazo bubandanye n'urusindo w'Imana yarakutiye muri iyo site
Imwe mu miryango y'abatwiwa isigi ku mutumba ruzibazi hafi ku birometero 4 kuva hahoze umugwa mukuru wa komine Mukike mu itunganywa y'intwaro rya hahora ibaye mutudu dusakajwe ibyatsi ibikaratasi twubakishijwe ibiti tugakikizwa n'ibyatsi nyene canke duhomesheje ibishanga ku mpome yemeza ko itari gere hindura ingene ibaye kuva ihawe amatongo ikuye mu bugeregwa ariko kubwo igihe cy'agatasi cimirije ubwo babutera bwiyongera
aha twege ikintu kiduhanze ni imvura igomba gutaso ni imvura iku ye itondo dichadipa kirikwa turashira kubwo bumwanyi
inzu tubayemo iyo mvura iguye imvovo yose iratera uwo kararuhagaza urunka uryama yamaze agacahirira munda
hambavu yo kubura uburaro bwiza abonye mukiki baranatinyira umutekano wabo nibyo batungi yaho babaye ariko gusaba ubufasha bw'ibisakazo byutwo tuzu
asha ntumeze neza nka kugatunga ugafise harabusanga bakivye cyangwa ugasanga kagiharenge yahandi hantu ugasanga rizangora nyine ntugira naho karagira naho uvuga uraronse cyo bifashisha muri kagatunga
bonya rusaba kubaka nkizo basi naho boba baragira nkenge bama bakaza barasodera urabona ubu uyimvuriragiye gutaso
umugambi wo gusakarirwa amazu abatwa bisigi mu ruzibazi bari bawemerewe n'umukuru w'igihugu ahagize urugendo kumakuheze umukuru iyo site Bonaventure Hondohera afata ko kutarangurwa kwawo kutoja kure yo kutubahiriza ijyavuzwe n'umukuru w'igihugu
president yaravuze bati nyakuba mu stante rongo y'ikomine ya Mukike cyane naravuze yuko abaterambere bategerezwa kubakirwa n'ubu nyene hagire iki ga munyereka cyo bacuzuye cinzu amabati nkenda yasohora ubunyene binjira inzu n'ubunyene nta cyahindutse nko mukuru w'igihugu urumva yari yategetse mu stanteri ivyo yakoresheje ngira yaci yakurikiza ibinye yararivumereye no kuri nyakubaha president rije mu ngiro
ubwego rujeje intwari mu Kike ruvuga ko iyo miryango ishikirije amakenga hageze uyirongoye Adela ndayishimiye ariko aranayizeza
turabona yuko kwera ibyo bavuga bivuze ishingiro ahimbura bukera itahasura turabona yuko batazokoroherwa naho ndi mushasha muri aya mabanga tuzogerageza tuba himirize baduze ibirangara hanyuma mabati baboneke babe mu buraro bwiza nk'abarundi bose
mu kigwati cy'isigi ku mutumba ruzibazi ubahabaye ingo z'abatwa zirenga 30 iyo miryango yagiye iriyongera kuva mu myaka y'ibihumbi 2000 itanguye kuharunswa amatongo iyo yahora ibaye mu bugeregwa mu makomine ya Mugamba mu ntara ya Bururi mu makomine ya Mukike na Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura mu itunganywa y'intwaro ya hahora
Radio Indundi Culture
Ngiko 15 nyakanga ro munsi muzama kongwari w'intwaro rusangi bamwe mu banye politike babona ko mu Burundi hakiri ntambamye zibuza demokrasi gutsimbatara meganiro cyo guhanana ivyumviro kubijanye n'ingere demokrasi ifashe mu Burundi cyatunganyije kuri uyu wa mbere n'ishiramwe gishize guhamagarira Burundi guhindura ingendo par seme bamwe mu bacitavye bavuze hanini ntambamye zijanye n'uko hari bamwe mu banye politike bitwaza ibibanze bafise mu gihugu kugira abaza abandi Barundi ukwishira n'ukwizana ariko harabizera ko ibya demokrasi mu Burundi bizo tse babigatera intambwe inkuru tubaza Odironkeje Imana
bamwe mu bitavye ico kiganiro bahuriza kuko ntintwaro rusangi goyagoya mu Burundi kubwa reho nsinge ndakumana yigeze kurongora umugambwe Frodebu anegura ko arabategetsi bakoresha uburyo bw'igihugu mu gucinyiza abandi
ubutegetsi buracari mu kagwi k'abantu ba Kenya baca bamanipira inzego za leta igisirikare bwa mbere ufise ingoho aca yitwa kwa komeye aca kamanipira abapolisi aca kamanipira butungane kwera gakoresha mahera y'igihugu kandi nubiribonekeza birahari
ivyo asa no bihuriza ko na gato gwasa yahoza ari umushinga amateka wabona ko ivya demokrasi bikigoye nari gihara abategetsi bitwara nk'abari mu ntambara
je twama tuvuga ngo igihugu kiratekanye mbwabarundi ndutekanye la preuve muraraba ibigwanisho bisirikira abantu bagenda bafoya ibikoho uko bangana mu gihugu la demokrasi rero idepanda no kuri ivyo vyose
ku bwa Sabina Karimunde yari yaserukisha iramwe uri komerwa nyibiturire intamba myi watanga no gukomirana mu byo butegetsi byama bikwega indyane
ibwami ari abantu bakumigwa none abo bantu bakumigwa niba ariko barakrea aba mikonta havi vyu bwami haza ije makuru d'etat mbe abayikose nabana babande ubwo sibabandi bava muri ya miryango bakumigwa iyo twawe n'umunyabikomere muca muba munsi ayo mavuta ibintu byuko bamwe batwara abandi barorera turabe neza abarundi ikibazo twagize avant la colonisation nigesha colonisation avant la démocratie nigesha démocratie
Yeremia ngenda kuma nageze kurongora CNDD-FDD we abona ko abarundi hari byo borabira ku ntwaro ya cami mu by'intwaro bikavangwa n'ivyazanywe n'abanyamahanga
kubami igihugu ni cyatwago burya nta demokrasi yariho uwoje na gafata kuri kiriya gihe ati ibyiza tuzigarukane ibyari bibi tubihebe mu byabazo nko batuzaniye reka turabe ico bari cyiza naco tugishiremo toronga imbodo du gouvernance yiwacu twese twemera
Elias se ntambo muhinga mu bya politique we arafise cizere ko demokarasi zote bigasasagara mu Burundi
espoir yahari ara seule condition bien sûr ko izingwane zo tufise tubone ko ari ngorane zo gutorera umuti kubyo ko atari securite naho ubifise ntumenya umwanyu zo bigumana kuko ivyo utoye biciye muri zya nzira zo kuprivatiza leta ubitora nabandi babibona kandi ngo ubufise muri uwo mwanya abasaje ufise bari kwaronde umwanya kuziroma
kwa 2 kwezi kwa gatandatu mwaka 1990 akaba ariho hatangura kuvuga ibya demokrasi ku bihugu bimwe bimwe bya Afrika bifundikwe mu nama yahuje François Mitterrand ngo yobo France cyo gihe mu nama nabari baseruka ibihugu 37 bore muri ico gihugu nyene
arakoze Odironkeje Imana abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega basavye guhabwa amazi meza mu mpango zabo n'ishiramwe Jidezo baridoga ko basabwa andi mafaranga kugira baronswa amakonteri kandi baramaze kuri amafaranga kenewe bamwe bavuga ko bari ko basabwa amafaranga mu gihe bari biteza ahubwo gutunganyirizwa n'iryo shirahamwe kuri ivyo ishiramwe Regidezo mu karere k'ubuseruko rivuga ko ayo yandi mafaranga abanywanyi basavye gushikanirwa amazi mu mpangi wabo kandi bari barahejeje kuriha fakture baharuriwe vyatewe n'ibiciro vy'ibikoresho mu ishiramwe Regidezo bavuga ko basanze byaraduze ku isoko Regidezo risaba nyabu n'abanywanyi biraba kwihutira kuriha amafaranga yiyongeye ko kuko ivyo bikoresho biriho mu bubiko bw'iyo shiramwe Regidezo mu gisagara ca Bujumbura no nkuru tubibaze Anicet Ntanguvu
hari abantu bavuga ko basavye kuronswa amazi meza ishiramwe rijeje kuyakwiragiza Regidezo kandi bemeza nuko barishe ibyo babaharuriye byose yaheze kuri bamwe bamwe amezi abirarenga bamwe muri abo bantu bashikiriza ko baje mu kibanza ishiramwe Regidezo mu karere k'Ubuseruko rikorera mu gisagara cha Gitega kwishuza ko bubazanira amazi batangazwa n'ikibazo babakiriza cyo gutohoza ko abo bantu barishe amafaranga yiyongera kuri facture ya mbere bavuga ko bumiwe babaharuriye amafaranga yandi bazobwirizwa kuriha mu gihe ahubwo bari biteze gutunganirizwa mu kuronswa amazi meza mu mpangi wabo muri abo bemeza ko batabimenyeshejwe hakiri kare mu ishiramwe Regidezo basa nuko babategera bagiye kwishuza gusa bakavuga ko bifise ishusho ahubwo yukwiteza utunyoni ku ruhande rumwe nayo kurundi kubamiza ku nzira bongera bariha ayandi mafaranga kandi Regidezo yategerezwa guharu ura ivyayo yisunze ibiciro bijanye nibihe nibaruta Vito arongo ishiramwe Regidezo mu karere k'Ubuseruko avuga ko ayo mafaranga umunywanyi yasavye kuronswa konteur n'amazi ariko arasabwa kongera kuyo yamaze kuriha byatewe nuko ku isoko y'ibikoresho basanze ibiciro byaraduze bica bibangombwa ko barihisha ayiyongera ko kandi ko bariko barabibamenyesha hari nabo bahamagara ku matelefone ya abo uyarongoye Regidezo mu karere k'Ubuseruko abahamagarira ahubwo kwihutira kuriha amafaranga yiyongeye ko gucyo babone kubashikanira ibyo bikoresho n'amazi mu mpangi wabo kuko yemeza ko ibyo bikoresho biriho mu bubiko mu gisagara cha Bujumbura Gitega Anicet Ntanguvu Radio Indundi Culture
arakoze na mugenzi wacu Anicet Ntanguvu mukanya ni nkuru y'inkino
Radio Indundi Culture Chronique Sport.
Elle est bonne accélération.
Mungurino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira amamuko y'urukino rwa Kanowe n'intambwe rumaze gutera mu Burundi urongoye ishyirahamwe ry'ugo rukino asigura ko hamaze gushingwa imigwi y'abakinyi bita club mu ntara Leandre Maniragaba amenyesha ko mu byo bari ko barakora harimo gushinga umugwi w'igihugu ushobora kujya mu mahiganwa mpuzamakungu n'inkuru twateguriwe na Olivier Kwizera
urukino bakinira mu mazi bita Kanowe rwazananye mu gihugu cy'Ubudagi urukino rwakwiragiye mu
bindi bihugu biciye mu ihuriro ry'ibihugu bimwe bimwe nk'uko bivugwa n'urongo yishira hamwe rya Kanowere Andre Maniragaba.
Federasiyo ya Kanowe yazananye mu gihugu cy'Ubudage. Yashinzwe itariki 19 mu kwezi kwa mbere mu 1924. Mu nyuma rero bindi bihugu byari suganyije naho yari Denmark na Autriche na Sweden na Czechoslovakia bacabagira ihuri yitwa IRIC cyari fisi cicaro aho biyita muri Munich mu 1930 haci hajamo nibindi bihugu bibiri ari byo Pologne na Swiss niho baca rero bagira iyo huriro rikomeye bataziriye IREC.
Urukino rwemerewe kuja mu nkino mpuzamakungu bita Jeux Olympiques mu mwaka w'1936 mu Burundi gushika ubu ruremewe n'amategeko.
Ariko mu 1936 niho bemeregwa kuja muri za nkino mpuzamakungu arizo bita les Jeux Olympiques. Aha mu Burundi rero urukino ruzwi n'amategeko kandi tubatuzwi n'ikigo kijejwe cyo kwinonora imitsi nga mu Burundi arico SENO.
Deyandre Maniragaba yemeza ko ugo rukino hari intambwe rumaze gutera naha tamu guserukira igihugu urashika mu nkino mpuzamakungu. Aha rero agaruka ku migwi imaze gushingwa mu ntara zigize igihugu.
Intambwe tugeze ko irashimishije, maze kugira imigwi ishika ku ndwe mu gihugu kwahereye Bujumbura ariko bugeze no mu zindi ntara, urumva ariko turatera imbere.
Uyu aramutse ugo rukino avuga ko ingorane zitabuze ni nk'ibikoresho kavukire bikoresha mu mahiganwa cyo kimwe no mu myimenyerezo. Aha ariko amenyesha ko hari cyizere ko ibikoresho bigezweho bishobora kuboneka.
Nko mu nkino zose ingorane ntizibuze, ingorane ya mbere dukoresha ibikoresho kavukire, ibyo niyo ngorane nyamukuru. Two turagirana imigenderanire myiza na Federation Internationale kandi two turagira imigenderanire myiza na Confederation Africaine. Nuvuga yuko bizovanga bizoboneka, turafise umwizero mwinshi ko ibikoresho bizoboneka kugira dushobore guhiganwa nk'abandi bose.
Urukino kano rwashitse mu gihugu mu mwaka wa 2008. Ishirahamwe ry'ugo rukino mu byo ririko rirakora harimwo gushinga umugwi w'igihugu uzoje uraserukira mu nkino mpuzamakungu zitunganye.
Arakoze Olivier Kwizera na Leandre Maniragaba baganira muri nkuru y'inkino twari twabateguriye ari ntana n'amakuru acyagarukira. Mukoze mwese mwateze amatwi n'abaje mu mpinga bw'ijumana ko fyo Olivier Rubere Intwari mugira ibihe byiza. Murakoze
Ejid Nahayo.